SBS Radio.
Nitwa Jean Paul Amede, ndabaye ikaze abariko barakurikirana SBS mu Kirundi. Ndi kumwe n'umushitsi uno munsi mu kiganiro tugiye kuyaga, mbega ko baherutse gukuraho ingingo zijanye no kugwanya COVID-19. Ivyo bifise ingaruka nki mu buzima bwacu bwa misi yose. Bisiguye iki ko tugiye gusubira gushikirana imigenderanire abo tuvukana n'abo mu kibano? Bisiguye iki mbega iyo hageze kuryama bigize ingaruka nki? Mushitsi turi kuwe muri kiganiro nivyo agiye kwishura hamwe n'ibindi bibazo. Kaze
sbs.com.au.
Kaze ubwira kandi rero, nkuko narinda babwiye, ndi kumwe na Ciza Dion muri iki kiganiro. Kaze Ciza Dion,
murakoze cyane Amede, mwakoze kudutumira. Nitwa Ciza. Ego,
baherutse gukuraho ingingo zo kugwanya COVID-19, ubuzima bugiye gusubirana nkuko bwahora. Muri izo zose mbega ni iki kikuryoheye?
Ikindyoheye ni byinshi cyane, mugabo kimwe umbajije kindyoheye kuruta ibindi ni ukwemererwa gusubira guhura n'abiwacu, gusubira guhura n'abagenzi, gusubira guhura n'inshuti, kubera kuri je bisigura ngo ubucuti buzosubira kandi gukomera.
Tugiye mu buzima bwa misi yose, twari tumaze amezi ane arenga tudashikirana n'abiwacu. Hariye kumbura ibintu bimwe bimwe abantu bibateye ubwoba, bamwe bamwe kumbure mbega ibituzo byifata mu gute bizogenda gute? Wowe ni giki muri ico muri ivyo kiguteye ubwoba?
Ikineye ubwoba ni uko ngene tuzosubira mu vyo bita bisanzwe, mugabo kandi nkunda kuvuga nti juste yuko twavyise bisanzwe niyo bisigura ko tangorane hari. Izo ndo ndavuga nibiki? Ni uko kuntu turi muri societe ya ihimiriza canke yankuhaje abantu gukora cyane, ku buryo wisanga abantu wajyamye amasaha makeya ariwe muntu akomegwa mashi, ariwe muntu harugwa nk'umukozi mwiza.
Barava bavuga kuri kuratera intege ibinebwe rero ngo abantu bajyama amasaha menshi.
Kujyama amasaha makeya no kujyama amasaha menshi nibihagaze mu bunebwe, ahubwo igihuri maso nibiki washoboye kurangura. So igihambaye si makeya canke menshi wajyamye, ahubwo ingaruka zihari mu kujyama amasaha makeya nizihe? Ko arizo benshi bakunda kwirengagiza nkuko mengo nta ngaruka zihari, kubera yuko yabonye yuko ajyamye amasaha makeya hanyuma agashobora gukora, aca yibaza yuko oh najyamye amasaha 5 kandi nashoboye gukora amasaha 8 ndakomeye, mugabo ntibamenye ingaruka ziri nyuma yavyo.
Ingaruka umuntu ashobora kunywa ikawa, hariho n'ibinyobwa bitari bike abantu basigaye banywa bikatuma bagirizo izo nkomezi zo gukora ku munsi rero umuntu agiye agakora yajyamye amasaha 3-4, ingaruka zindi zo baziri hehe canke ingorane ziri hehe?
Icyo ugomba kumenya nuko wajyamye amasaha 5 ego urashobora kuronka ingufu zo gukoresha amaboko canke guca mu biro, nimba ushobora kugira ingufu z'umubiri urazironka, uravyumva, kubera yuko ama active neurons zo mu bwonko bwacu zisaba amasaha 5 gusa kugira ngo utwo dutsi nsoza bwenge turuhuke ushuye kuro ingufu z'umubiri. Mugabo nkuko nabivuze kare, ntukeneye just ingufu z'umubiri gusa nk'umuntu as a whole person, ukeneye ingufu z'umubiri, ukeneye n'ingufu z'umutima n'ingufu z'ubwonko. Kugira uronke ingufu z'ubwonko n'iz'umutima bihava bigusaba kujyamo amasaha 8. Ndashobora gusigura clinic ma ikungene bikogwa ushuye kuronka ingufu z'umutima, iz'umubiri n'iz'ubwonko.
None uducishirije ko mu majambo avunaguye uri ko aratwumviriza akavuga ati none ni gute nshobora kuronka izo nguvu?
Tugomba gutahura yuko ivyo wabayemwo mu munsi ubwonko busigana ibicafu vyinshi n'ubucafu bwinshi, no kuvuga ngo ivyiyumviro vyawe si vyose biba bitomoye, si vyose biba birashe. Rero harimo ivyiyumviro bitaba bitomoye byava bigusigira ubucafu mu mutwe, harimo ama deals wagombye gukorera ko zitakunze, izo zose hari ubucafu wisiga mu mutwe, hariho
ibiyago bibi wagize ku
munsi, ibiyago bibi hamwe n'amahogre ivyo wicuza ku munsi izo nizo subishize hamwe hariho ivyo raba ku munsi uvuga ikinda kiryoherewe mugabo ibi nibi 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 nitagenze nko nshaka rero ngo bucafu bwose bwe busigara mu mutwe ubukeneye yuko ama cells yawe ivyo twita ama supportive cells canke uduhimba remezo turi sanse gukubura no kunetwaya ubwo bucafu bwose bwo mu mutwe bisaba amasaha 8 kugira ngo ube mushasha ushure kuvyuka mu gatondo canke amasaha 8 canke 9 aho vyuka mu gatondo ukumva yuko ndi mushasha mu mubiri mu bwonko no mu mutima
nta guciriyemo rero uri kuravuga yuko mu gihe tutajyamye ayo masaha 8
canke
9 kugira ngo turonke izo nguvu z'ubwonko z'umutima nibizihe ngaruka zigira mu mishikirano yacu n'abandi bantu ya misi yose
ingaruka biyava bigerero nuko wakoreye amafaranga kubera yuko wajyamye amasaha makeya urafite ingufu zo gukorera amafaranga urafite amafaranga muri konti yawe mugabo kandi urashobora gutakaza abagenzi kubera yuko ubura kapasite yo gushobora kumviriza umuntu kubera ko bisaba ingufu nyinshi zo kugira ubwire conversation n'umuntu ntacyo bitwaye amahera ufite muri konti rero sinshaka yuko ubuzima bwawe ubuvunja mu mafaranga nuko ngene washoboye kujya ku kazi ifo yuko ubuzima bwawe bugaruka ukaraba ego ko washoboye akazi mbwa kandi yuko washoboye kwihanganira umwana wawe wagize ama conversation n'umugore wawe uracafise capacity yo kumviriza ibyo bintu byose rero ntibikunda igihe utari umuntu aruhutse ibgina muri wewe uko kuruhuka rero najya amasaha 8 canke 9 ikindi kintu usanga udashobora kuregira ama emotions yawe
kuyashira ku rutonde
ugasangura umuntu akazishavu uravyumva ikindi kintu uratakaza capacity ya memoire uruvyumva
ntushobora ubasha bwa memoire
ububasha bwo gufata ku mutwe rero ivyo bintu byose ubishize hamwe uza kwisanga usigaranye amafaranga gusa mugabo ubucuti n'ubusabane ntavyo ufise hanyuma ndakunda quote ivuga yuko if you do not have a relationship you have nothing udafise ubucuti ubusabane n'abantu ubundi nta wundi butunze ufise nico tutakaza
ciza turiko turarangiza kino kiganiro cacu uri ko aratwumviriza akavuga ati navyumvise ivyo mwavuze umuntu akeneye ingufu z'umubiri umuntu akeneye ingufu z'umutima umuntu akeneye ingufu kugira ngo akore jewe ivyo no bishika ku gute nokora iki kugira ivyo byose ndabikora
ni vyiza gutahura yuko kujya utegura umunsi wawe kugira umunsi ugende neza nuko utegura ubundi niko wagomba gutegura nijoro kugira ugira ijoro ryiza ijoro riruhutse ubundi ugomba kuritegura rero hari ibintu byinshi umuntu yokora muganda kugira ikintu kimwe hamwe n'abakumviriza ikintu kimwe gusa canke bibiri bishobora kugufasha kugira ijoro ryiza nuko amasaha 2 mbere yo kuja kuryama ugerageza aske ibintu byose ukora biba ari ibintu bituje ikintu cyose kiba ari ikintu gituje hanyuma ukagerageza yuko ushira telefone kure yawe muri ayo masaha 2 kubera yuko igihe uko wingejinga na telefone yawe message biri kirarungika mu bwonko bwawe uri kurabwira servo ngo he niharagira ko tujyama turacyafite dukora vy'akamaro rero uko telefone ushize kure niko ubwonko bugenda burawirizinga ama hormone twita melatonin iyo ama hormone ava gufasha gusinzira kubera ibintu byose umubiri wawe ubwonko bwawe message bari turuhuke harageze ko tujyama rero uko wingejinga n'ama activite menshi mu ijoro niko ubwonko buguma buri fonctionnaire ico nico kintu no hanura gikomeye cyane
turarangije ikiganiro cacu ariko sinogenda ntaguhaya akanya kukugira ico ushikirije kuba ariko baratwumviriza ubuzima bugiye gusubirana ibintu bigiye kuba uko vyahora tugiye gusubira mu byo twita ngo ibisanzwe ubuzima busanzwe abari ko baratwumviriza n'igiki wababwira
abari ko baratwumviriza no babwira gusa yuko n'ikintu navuze kare turakeneye ingufu z'umubiri ariko si ingufu z'umubiri gusa ukeneye ingufu z'umutima n'ingufu z'ubwonko. Izo ntazo zo kumva mu tuvideo tukwankuraje gukora cyane, ama video yose wumva zo kugira kujya mu masaha 5 urashobora kuronka ingufu. Mugabo je nawe uyu munsi turamenye yuko bisaba ingufu z'umutima n'iz'ubwonko kugira ngo umuntu agarite akazi ego ngo kandi ashure kugarita n'ubucuti.
Ndagushimiye cyane Ciza Dion.
Murakoze cyane namwe Amede.
Nuko rero abari kumwe natwe ya SBS mu Kirundi, ukabashimye kino kiganiro, urashobora kuja ku mbuga zacu zitandukanye, Spotify, podcast, Google Cast, eka n'izindi mbuga harimo na Facebook mbuga hwaniro, aho uwandika SBS Kirundi canke ku gisenge bumenyi wanditse SBS Kirundi akaburungu com akaburungu au akarongo gahitamye Kirundi, urasanga iki hamwe n'ibindi biganiro twabashikirije. Nitwa Jean Paul Amede, naho utaha mu kindi kiganiro. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/radio app.